Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwiriwe gute bakunzi bacu hano muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika muri kumwe na Jewe Diana ni nahazwe ngiye kubashikiriza ikiganiro muri isanga mukunda mucumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu kwa twumva bari mu Rwanda no mu micungararo yaho za Uganda turumvikana atankomanzi kwisi hose tukaba live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya Facebook yacu, Instagram, Twitter, Radio X hamwe na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga yuno munsi turagaruka ku bivyimba bija mu gitereko c'umugore w'umukobwa bavyita fibron mu gifaransa. Ivyigwa vyakoze aha muri Amerika vyerekana ko ivyo bivyimba bibangamira cane abapfasoni n'abakobwa b'urukoba rwirabura gusumba ab'urukoba rwera. 70% vy'abarwara ivyo bivyimba na bera, 80% n'abirabure, uko niko vyifashe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. 70% naho vy'abapfasoni muri rusangi kw'isi yose bakwiza imyaka 45 baramaze kugira n'imiburiburi ikivyimba kimwe mu gitereko cabo. Ivyo tubisoma mu gitabo c'ubuvuzi citwa Merkel Manuel. Ivyo bivyimba none bitegwa n'iki? Ingaruka yavyo ni iyahe? Turabigaruka ko utwo tubazo dutandukanye n'utundi mu kiganiro muri isanga cuno munsi. Ni kiganiro twabatumiriyemo muganga Deo Ntukamazina yanonosoye ingwara zifatira muhimba vyirondoka, gynecologue Dr Deo asanzwe arangurira imirimo yiwe ya misi yose mu bitaro vyitiriwe Umwami Khaled biri Bujumbura mu Burundi. Muganga Deo, ikaze ku ijwi rya Amerika kandi mwakoze kuduha akanya. Turazi ko abaganga akanya kanyu katoroshe, ariko turabashimiye cyane ko mwatuboneye isaha yose kugira ngo dushobore kuyaga kuri ivyo bivyimba.
Ego, murakoze.
Ego. Akabazo ka mbere ni harabavuga ngo twovyita ibivyimba, abandi bakavyita ibihute. Fibrom twobisigura gute mu Kirundi ciza cumvikana kugira ngo umuntu atahure niki?
Ego, kuno muntu yobisigura bamwe bavuga ngo ni ibihute, abandi bakavuga ngo ni ibivyimba. No kubitandukanya. Igihute mu bisanzwe ni kijya kirimo amashira mu imbere. Ariko twokita ikivyimba mu Kirundi ntarindi zina numva twocita. Coco ni kiba gikomeye imbere, nikiba nta mashira barimo kandi ntikibabaza mu bisanzwe. Nayo igihute kiba kirimo amashira kandi kirashama kikameneka. Ariko ikivyimba co twita fibro mu Gifaransa co ntikigera kimeneka.
Ni ukuvuga rero
itandukaniro noshira novuga.
Ego. Ni ukuvuga rero muratubwiye ko tudeka dukoresha ikivyimba kiraza kikaja mu gitereko c'umugore, giterwa n'ikibwira ngo kije muri ico gitereko c'umugore cyangwa umukobwa?
Ico kivyimba kirashobora kuba kimwe, kirashobora kuba vyinshi mwisaye ku gitereko c'umugore bijaho aho bishatse kuri ico gitereko. Biba biri ku gitereko, hari ibija inyuma mugaye kaguma bifashe ku gitereko, hari ibija imbere canke bikaje imbere cyane, kuko urya mu gitereko c'umukenyezi yari akantu imbere kagaheha, uko novuga atwaye inda umwana kuriramwo. Hariho ibija imbere muri ako gaheha k'imbere, n'ibija muri uwo mutsi w'igitereko, n'ibindi bija inyuma mugabe bikaguma bihomye bifashe ku gitereko. Biterwa n'iki? Bazigwa bagize ntibarabona ikibituma. bari baza ko barabona cyane cyane ku bagore b'Abanyafrika cyane cyane bikaba nabinyinyi yabwo se mbere bikangana no mutwe w'umuntu ndetse bikawusumba bibaza ko ari ibintu by'inka buragukore bita ama hormone ama estrogen ajana kaba menshi cyo gihe kurako ka kuri kuri cyo gice cy'itereko kije ku bikaba byikaba nyinshi hama kihakavimba akazana cyo kizimba na bintu baravuga bati biba kuri bicangira imibi baba nibyo bibaza ko biba kuri izo nka buragukore bita estrogen mu gifaransa hormone ibanyisha ahantu muri icyo gice kari kizimba hama gacavimba akaza icyo kizimba bikamu gifaransa fibro.
Inkuru y'umwana isubira inyuma kuko muri ko muratubwira ati hariho ibija inyuma ibindi bikaje imbere ibindi bikajahe umuntu yo kwibaza kugira ngo duce tubanza turabe ibija aho bije uko bingana n'ingene biza kubangamira uwo mukenyezi igitereko cy'umukobwa canke cy'umugore mudushushanyirije kimeze gute
sibiye no gushushanya sizi ko kumbura abantu bazi bya nkono za ruguru batekamo niko novuga azigya nkono za ruguru za batwa bakora niki ishakumera nakujya cyagira umuntu wawe bunjiriro nka yego kujya kwinkono nyene kumukenyezi kumukobwa tarabyara akaba kakiri gatoyi ariko kumugora amaze kugaragisha kiba kinini nikengana n'inkono mugabo nashatse kugutanga ishusho ukuntu kimeze
yego nuko rero muganga dafite utubazo twinshi ariko hari benshi bafise byinshi gusumba kuri Facebook aho twashize nimero tubabwira ko twagutumiye kugira ngo baze kukubaza turahera kwakira Jocelyne. Jocelyne ikaze kujwi rya Amerika no muri Isanga. Jocelyne uratwumva Jocelyne? Uherere ga Jocelyne we uherere hehe
mukaraza muri komine muruta
ko akabaze kawe Jocelyne kwa muganga dewe twagutumiriye ego akabaze kawe ndumva ga telefone ka Jocelyne tutashoboye kukumva ariko ntacu muhinga bw'ivyuma barasura bamundonderere kuko abapfaso ni ntibari banakunze kutwita abacane muri kino kiganiro nitwo mugisha atabaki bajijereka ara bamusure kumurondera hama bamutugarukanire nuko rero muganga muti hari ibija mu bice bitandukanye vy'ico gitereko mwadusiguriye ko gishobora kuba kimeze nk'inkono zimeza zibumbwa canke zabumbwa kera aho bija muri utwo duce dutandukanye hariho aho biba binini gusumba bivana niki bitoza he gifa kwigiraho cigire gutyo nyene
ibiziba nkuko duratubikurikirana ku bakenyezi aho tukurikirana tubirira ipimo bita ekografi usanga bija aho bishatse tubabona akakidoja ngaha undi mukenyezi kije ngaha oya cigiraho gishaka inkuko usanga nk'uyu afise akantu gatoyi kazi kumuri ko gukina kanini akagushika zoce n'ubundi usanga kikura kikaba kinini n'ubundi usanga hariyo kamwe tubiri dutatu n'abandi usanga byuzuye ku gitereko hose ndetse umugira icyo gipimo usanga ari byubona gusa n'igitereko gita kiboneka biravana ntituzi igituma uwagira bikundi byinshi igituma uyu bikura n'ubundi tuguma tungana ari dutoyi ibyo ntawimenya nawe uzi ko ari za nka urahubwo ariko umurezi banyise gatuma gikura ibyo biragoye kuvuga ngo kubera ko wafise kamwe gato wafise byinshi binini ntabwo basigura mu zigwa bagize ngo ababwe igicuma
muti igihute ntitwocite ikivyimba kuri ivyo bintu vy'amafibron kuko igihute kiba kirimo amashira ariko ikivyimba siko biri ikivyimba fibron kiba kiri mwiki indani
indani kirimo mu kifaransa bwa muscle itera umutsi muscle itera niko bavuga mu kifaransa niko bavuga mu kirundi kiba kirimo ibintu bigize nk'icyo gitereko nyine umari icyo ni uwo mutsi w'igitereko byimba kukura uko byimba ubyimba nyine ubyimba na uko ubumeze wo nyene nta n'ibizi bizi imbere ni mu bicho gitereko byimba ugakuruka byimba ugasanga kirimo umutsi nyene w'icyo gitereko
umuntu ara abimenya gute rero ko afise ivyo bivyimba mu gitereko ciwe ibimenyetso n'ivyaha
ego ubisanzwe nko kwadandika karimo ko tubibona abakenyezi dukurikirana hafi 90% nta kimyetsi na kimwe yumva. Ibyo biravana rero n'ukuntu bibingana iyo ari binyini bigakura kirashobora gukura kikaduga ukamengana umugore afisi umukenyezi afisi imbanyi gushika umengana imbanyi yo kuvuka mbere kikaba kinini cyane aca bibona yikoze karumva ko hari ikintu akora kumenga kikoma komeye mu nda n'igico gituma kenshi abaracaza kwa muganga abandi nabo batangura kuza kwivuza kubera babona ko umure utinya ahubwo abaye yage mu kinya nkanza amaraso menshi cyane bakabona amaraso menshi cyane cyangwa bikaza batari no mu kinya nka baje kuraba muganga agapima akabakisha muri cya cuma agasanga bafite ishoka izihimba abandi nabo babimenya kubera iki kubera ko magi misonga myinshi munsi y'umukondo kenshi kenshi baza kwa muganga akapima karamukisha muri cya cuma agasha asanga afite ibizimba cyangwa ikizihimba nuko kenshi babimenya hariho n'abandi usanga nk'ibyo bizimba bije imbere hajya mu umwana aho raja ugasanga cyagiye imbere hanyuma mbere kikanasohoka kikaja hariya mu kimba kirondokepfo kikamera igisohoka hama igatangura kumubabaza abaye n'umushinga ntayo akababara ndetse yateze agatangura kundi ibintu bica epfo bita nota neza aje kwa muganga mu kimba ugasanga caramaze gupfa mu gitereko carasohotse cyagiye mu kimba kirondoka hariya epfo nuko kenshi hari abandi baza kwivuza kubera bafite ubugumba batabyaye bagira ekografi cyangwa bafite igipima ibindi bipimo birondera uko gituma kibaruka ugasanga ari ikizimba kumure isonda mu nda cyangwa icugara twa turingoti twita amatrombe cyangwa abandi ugasanga hari abatarinda zizagira bayo kenshi kenshi wapima muri cya cuma ugasanga ari ikizimba kirinde mbere hari umwana aja kumure kinini gituma zizagira bayo n'ibimenyetso byinshi na cyane cyane nk'uko navuze nk'uko novuga mu ncamake bwa mbere n'abagira imisonga myinshi nabatabona umukinyanka amaraso akaba menshi cyane cyangwa inkwaza biraza kenshi batari no mukinyanka n'abantu aza yumva ikizimba mu nda yikoze akumva carakuze agacaza kwa muganga kenshi n'ibyo bimenyetso bituma umuntu aza kwa muganga bagaca batora icyo kizimba n'andi ho benshi aho bagira utuzimba duto duto ntacyo bapfa babonye hari ababyara bakarinda baca kana kimwe bazi kubera ni benshi atakimenyetso na kimwe kiza bake niho haza mwe n'ibyo bimenyetso bigatuma babibona.
Murakoze cyane ku muco muduhaye muganga. Twakire ambassadeur Don Joel ikaze Don Joel
cyane
ego uhererehega Don Joel
Nerere mu mujyi wa Kolwezi hano muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Akabazo kawe kwa muganga Deo twagutumiye ku by'ibyimba arivyo fibrom.
Iya nashakaga kumenya niba niki kibitera nti kibazo cyanjye cya mbere biterwa n'iki kandi ese bivurwa no kwa muganga gusa cyangwa se hari n'izindi no kundi abantu bashobora kubivura bakoresheje wenda nk'ibintu bya traditionnel imiti ya traditionnel ya iyo niyo bibazo nari mfite.
Urakoze Don Joel ngaho muri Republika ya Demokarasi ya Congo.
Ego.
Muganga mwarimu avuze ku kabazo k'ibi bitera ariko ngira mu musubiramo ntiyari yatanguye ikiganiro hama muce mu mubwira nimba rimwe bw'abaganga gusa mu bivura canke bishwa kuvugwa n'imiti yindi y'ikirundi imiti kam.
Ego murakoze cyane. Nenavye yuko idirwa bagize hirya no hino ku isi ko bataravuga neza gituma hazitwe zimba ku bitereko by'abakenyezi. Mugabe ibaza yuko kumbore hariho zankabura gukora estrogen mu France ziba zaduze ahantu muri icyo gitere kwa mati gatuma hazi icyo kizimba ni ibyo bibaza si kuvuga yuko ari icyo kibitera by'ukuri cyane ntacyo barigera batori bavuga bati ni iki kibitera kubivura naho ziza bivugwa n'umuganga mu bisanzwe mugabe murazi no muri Afrika kw'abantu kenshi birukira b'abaganga bavuze imiti y'ikirundi n'ibiki babwira ko babivura ntawe ubizi birashoboka ariko nibaza ko ibyo kubivura boja kwa muganga muganga niwe wamenya ati ikizimba kira umuntu yokivura kubera giteza ingorane zimizi n'izi n'ahandi kuri utwo tuzimba ta kibazo duto duto ntitwirirwa turatuvura tuvura ibizimba binini birenza santimetero 8 cyangwa ibizimba babonye yuko byateye ikibazo cy'ubugumba ego umuntu yaca aca abivura nayo miti y'ikirundi si ntabyunzi kabisa ko ishora kubivurana sindabyibaza sindabyibaza ibaza ko umuti ari kwa muganga byukuri.
Turakira na Siriro ku ndi murongo wa telefone. Siriro ikaze ku juge America.
Amahoro Diane.
Yego, turashimuhererehe
mu Rwanda mu karere ka Kayonza.
Kayonza muvuga maki?
Kayonza na amahoro n'akazuba kenshi.
Yego. Nuko no munsi na gutumiriye muganga Adeo nuko amazina kugira ngo akwishure ibazo byose ufise ku bibyimba bija mu gitereko mu Rwanda mu bitango ni nyababyeyi.
Ikibazo nari mfite nabonye nari amafoto nyine mwashyize kuri poste kiriya kibyimba kugira ngo kigire ibiro 18 yabyatewe ni ikindi kibazo nagira ngo mbaze ni ukubera iki abantu abafite uruhu rwirabura aribo bagira ibyago byinshi byo mu kirundi muvuga urukoba
yego
ni ukubera iki aribo bagira ibyo byago byinshi byo guhura byo kurwara ni ukubera iki aribo bagira ibyago byinshi byo kurwara ibyo bibyimba byabyo biterwa n'iki
urakoze cyane
abantu ndacyashyira ibindi bibazo bike ibibazo abantu barwaye ibyo bibyimba byaba bituruka kuki impamvu yabyibitera ese ababirwaye buriya ntibashobora kuba bagira ibyago byo kubura urubyaro ese hakorwa iki kugira ngo umuntu urwara ibyo bibyimba yazabikira burundu kuko hari abantu benshi bakunda guhura n'icyo kibazo. Murakoze cyane.
Urakoze ugira umunsi mwiza.
Namwe
yego muganga Deo tubazo twa Siriro muri Kayonza yo mu Rwanda. Iyo foto avuze twashitse ko ni foto y'umupfasoni wo muri Tanzania bamuvanyemo ikivyimba gifise ibiro 18.
Rero yavuze nkuko navuze byashobora kuba binini cyane bikangana n'umutwe w'umuntu ndetse bikaba binini kurusha biravana nta umenya ngo ituma umuntu abaye kinini ubu nawe yagumye afite gatoya rimwe nasigura ngarutse ko yagumye agaruka ku gituma kibi gituma kazi zizimba kuko akenyezi kenshi navuze ko izanga bura bugore ziduga ahantu umurenzi w'abakurikiranye ngo bumve ko nsabisigwe izi bituma igituma biza biratse. Rero hariho bamwe biba binini nizo ntawe zigituma cabaye kinini cyangwa ubundi cabaye gitoya ariko bibaza yuko ari izo nkabura bwo bizaba zagumye zigwira ko murezi gatuma gikura kubera ko ibyo twabivuga gute bari bizibwa basanga ibyo bizimba bwa mbere biza ku bakobwa cyangwa abagore bamaze kuja mu butinyanga nicyo gituma bavuze bati ishoboka ko izo nkabura bugore mu gifaransa bita estrogene zirazaduza ahantu zikaba nyinshi rero ko zikushikira ziba nyinshi aho hantu ziratuma gikura kikaba kinini. Ibyo byo babonye yuko umukobwa ataraje mu kwezi ujya mwana umukobwa ataraje mu kwezi nta bizimba bigeze babona kandi umugore yakuza akabyara akashika mu guca mu gihe cyo guca atigeze agira bizimba ntabyo yigeragera agira mu nyuma icyo gituma bavuze bati ni icyo gihe cy'izo nkabura bugore ziba zihari kubera zitangura kuba nyinshi atanguye kujya mu kwezi akabyara amaze guca cya zihera mu mubiri umukenyezi atigeze abigira akibyara ntabyo azofagitse bisanzwe nicyo gituma tubaza yuko ari izo nkabura bugore ziba zigwiriye muri icyo gihe zigatuma kiba kinini kuri uwo mukenyezi. Ego hanyuma bivuga ngo igituma biza kubirabure imyiza zigwa hari abigitse byashyizeho kabaza bibaza yuko ari sinzi ko nabivuga mu kirundi bita genetike biva kuri genetike y'abantu ugasanga abo mu birabura asanga birashobora kuba binini cyane kurusha iyo bije ku mugore w'umunyaburayi bibajije yuko ari genetike sinzi ko nabivuga mu kirundi ituma bigenda ukabikaza kubirabure ntibize ku bandi cyane. Yego birashobora gutera ibibazo namaze kubivuga ku byo kubibaruka benshi hari aho tubitora kubera kuba abo bantu kuri izo ngo zitaronse umwana wagira ibipimo umukenyezi ugasanga afite icyo kizimba cyangwa ibizihimba byatumye kumurezi atibaruka tuba tubibona abo rero turabivura bakatwarinda mu nyungu. Yego kuvuga ngo bavuye kenshi hari aho tuhora tubibona kuri bajya bakenyezi bakuze ugasanga byaraje byaragwire byarabaye byinshi akenshi bajya batigeze bibaruka birakunda gukara cyane hama ukabivura hano tubikora tukabikuramwo mu bisanzwe hanyuma nyina y'imyaka itatu cyangwa ine ugasanga haraje ibindi Mbuga ngura ushara kuivura ngo bihere bose bamwe birashoboka ariko abandi hari utso bivatubona bita biragaruka.
Yego. Hanyuma ga muganga mu kanya mwabivuze nka kubaciramo mu ijambo muti bivyimba muvura akenshi birenza santimetero 8. Kubereke ko iki mu
hari kwerekizo santimetero twasanze ko mu bisanze byinshi atakibazo bitera iyo bitanguye bikura bikarenze izo santimetero bica bitera tangura gutera izindi ngorane mu mubiri z'ubusonda akagasaba ko mwana muto ugasanga biragora kwaca ko mwana mutoyi igasonda amayentese bikaca bitera izindi ngorane z'ibihimba zo zo gufungura amara canke ibiki kenshi niho bica bitangura ibyo bimenyetso ariko imbere yaho kakiri kakiri inyuma y'izo santimetero usanga benshi batugenda ntakibazo kihari.
Murabo baba bafite santi
bapfa kubona na gato bagaca bakabaga ariko mu isanzwe birenza santimetero 8 niho tubikurayo n'ahandi kenshi atazi n'ingorane tubona bigize bari bito ntaco turiba turabikora kiretse hari indi minyetso biriko biratera nk'ivyo biri imbere mu gitereko bigatuma umugore aguma abona amaraso menshi ata amaraso menshi mu kinyanka nawe turashobora kubikurayo bitarashikana izo santimetero ariko kubanda nta kindi tubona bitarengeje izo santimetero tuba tubayiretse nayidukurayo.
Murakoze cane. Twakire na Frederic ikaze kujuga Amerika. Frederic uratwumva?
Mirewe neza ijwi rya Amerika.
Turaho turakomeye turashima. Akabazo kawe kwa muganga dewe twagutumiye uno munsi.
Bo ikibazo nshaka kumubaza ese iyo ndwara ni indwara yaba ivurwa igakira ko naje gusa nuva kuri radio gatoya nongera kubakurikiranya Imana ibazaga nimba ari indwara y'ivurwa igakira ese ni indwara yandura nagira ngo umunsobanure ko nabona sobanukiwe neza. Murakoze.
Ico kibazo cuko ivurwa igakira nta kigaruka ko yakigarutse ko turaza gutumira kumva ikiganiro kuri zitata akaburungu radio ya Truvewa akaburungu com ahubwo reka agira ico avuze kuco kwandukira mugabo tukiroranisha ku kindi kibazo reka ndakigushire mu murongo mwiza muganga. Iyo umwana iyo umuvyeyi yaronse ibivyimba arabiha umwana wiwe muri kazoza yarakuza ari abavuga ati waragize sabwe Frederic ugira umunsi mwiza wewe reka tubanze duhe muganga kanya atwishure. Muganga Frederic yarabajije ngo yuko ngo iyo ngwara yandukira kwandukira sinzi icyo bashatse kuvuga mugabo nko hariho nk'ingwara y'umuvyeyi wawe yayigize usa amahirwe menshi yo kuzoyigira hari vyigwa birakoreka kuvyerekeye nyina n'umwana yigeze kugira ibizimba umwana azobigira ko nyina yabigize canke
oya bigo bagize nabyo barabona yuko bibyandukira biraze ku mwana na nyina canke nabo bavukana babakobwa nabyo barabona umwe wese arabigira ku ruhande rw'ibintu bibyandukira.
Yego murakoze cyane. Turafite na Ezekiel ku rindi murongo wa telefone. Ezekiel ikaze ku juri Amerika.
Yego murakoze cyane.
Uherehega Ezekiel
imperereye ibujumbura mukanyosha.
Akabazo kawe kwa muganga twagutumire muri kwa karede twa muganga Deo ntukamazina.
Ego nagomba kubaza nsanze z'umunyeshuri yiga kuri NSP na rimwe ndakora stage muri kanseri ya Jambonia tangazo kuri Facebook. Halo
turiko turakumva duga ku ijambo.
Nashaka kubaza ati none ibyo bibyimba byo mu gitereko biri tegwa n'iki? Nikunda gufata abantu bari mu myaka ingana gute?
Yego. Yego, urakoze Ezekiel ka muganga akwishure. Urashobora kuguma ku murongo wa telefone kubera ko turazi ko bigoye mu Burundi ko mutwumva neza muganga akwishurire ko muganga mufata ijambo mu ishuri.
Yego. Yagarutse ku kibitera nibaza ko baza gucishura kenshi arata gukurikira ibiganiye.
Yego, ico nitwa kigaruka
ka. Cyane cyane avuga ati bifata kuba kenshi bamaze imyaka iyi. Kuko nayo bije kubisigura bifata kuva ku urya mukobwa amaze kuja mu kwezi. Genda gushika ku myaka 25 icyo gihe abakija mu kwezi mu bisanzwe ko nigeze babona ibizimba biza ku mudame yaciye. Mu rya mudame arimo iki gihe cyo kubyara mu bisanzwe. Ugifata kuga muri activite genitale aho ni hazi bizimba tazimba rigera babona ku mwana na umukobwa taraje mu kwezi nta nizo bigeze babona ku mudamu yamaze guca atigeze abigira iyo myaka bifatamo.
Yego. Ezekiel nibaza ko atomoke. Ezekiel yari yamaze kugenda. Uracahari watomoke kungene bakwishuye?
Ego murakoze cyane.
Eh kugira umunsi mwiza kandi urumva kuri muri ico gisata tukwifurije kukiramiramo.
Murakoze murakoze.
Ego. Muganga tugarutse kuri ya santimetero 8 mwatubwira ariho muhera mu kuvuga muti tuki turabico dukora iyo ico kivyimba kitarakwiza ama santimetero 8 umufasi nashaka kugigendana ntabimenye kwa gifisi. Nihagira ubutinya nkabuza bwinshi ntaba bari kuri mwatubwira akabaho atazi ko akigendana
eh abone benshi babigendana natabyo bad
eh
je nambwira abakenyeze twira ducisha mu cuma ku mpavu kana akarukukira nimbanyi zabo cyangwa izindi kibazo kibazanye ka kumucisha ku cuma kabona akavyimba ukakamubarira kesha atagira ubwo benshi barabigendana natabyo bad ndabona ndi uzanga mu gisagara cha Bujumbura gatara bagorijana ukabazana kuri iki cuma tukubacisha muri ecography usanga 60 bafite tuvyimba batatu ataki atanakinye bumva kandi batugendana abavya abandi baciye atakibazo benshi batugendana atakibazo nakinye kuko navuze hafi abarenga hafi 70% nta ati nakimwe bumva ni bakeyi bazogira ico kibazo cy'udusonga cuma utinya ngaho babwisha akabona amaraso menshi cyangwa ibikaza atari mu gihe cyacu ndabimenyetso navuga ni bake cyane nacyo gituma tutaja kubikora kubikurayo kumudama kagenda na taa kibazo kuja kumushira kuri operation haizini ngorane za anesthesia haizini ngorane zi atacho bidakenewe cyo tuma turaba kwari kinini kiraza za santimetero cyangwa yari gito pata kandi kagorane kiriko kiratera kumbura aho turashobora kubikora kitara ku santimetero n'andi benshi baratugenda na tana kimwe bazi tana kimwe bazi bakaza bimenya bati kumbure muri mucuma kumbura kubikira cyangwa bari cyangwa kindi umugabo akabwira ati ndabona akazi imbangara atana kimwe yigeza amenya.
Mbega none iyo kiramutse nk'ico urumva muratubwiye kirashobora kuba kinini kikagira n'umutwe munini kikangana nk'umutwe nk'uko mwabitubwiye igitereko uko kimeze iyo cagutse kikagugwa n'ico kivyimba nta nigishobora gupasuka canke turiko twiyumvira ku bidashoboka mu mubiri w'umuntu muradutunga ntituba baganga.
Uyo mani gishobora gupasuka nizo vyimba bimeze nk'ayo mabuye atonda kuri ico kivyimba gusa kinashobora kuba kinini ya nk'uko navuze mwuba adafite byinshi biza byuzuye ndabigira hafi ya estoma mushishi biba byarabaye nini cyane gose byarakuze byarakwiye mu nda rero iyo wuguruye usanga ataniyitewe ukibona ubona izo vyimba gusa ibyo rero urumva giteko nigipasuka kiguma gitonda kw'ivyo bintu bitonda ahuja ko amavoka atonda ku giti n'abishobora ndigipasuka
iyo mu vyerekeye kurondoka k'umukobwa kumwige kumufasonye hariho ivyacamo kugira ngo arondoke hariho yuko aza muri yo violation kagiriki izo nkabuzo ziza iyo ayo maraso ariko arava kuko arava ntacho bibuza kuri yawo violation haico byica
muri nana kimwe buza ko ovulation ovulation iri ku kandi gace bita overe kare yuhande y'igitereko goma ntibisa bisana ako niko kaja mu gatuma haje ovulation ibyo zimba bya byakoze kuri ico giterekero kiri yuhande ya overe overe nayo igira ovulation naciba nacina na kimwe ba mu bisanzu shishikari koreza ovulation byanjye
yego no kuvuga ko umfasoni arashobora gusama imbanye mu gihe afise ayo maraso menshi yatewe n'ivyo bi nivyo bi nivyo bivyimba
urumba marasa kogwa n'igitere ku bisanzu bo akuba kugiye mu kimiga ndiko amaraso ari yagiye mu kweza amaraso ari mu gitereko ni tuvuga ngo ari kuri overe gusitanga inkabura bugore zikomanda ma igitere gukora mareka bo matera mareka ari mu gitereko ni bisa bisana niyo ove naho kantu gakahimba kari wande gitereko bita ove kagira ovulation biratandukanye marege ava mu gitereko agasohoka biba bitandukanye n'izo za ovulation.
Murakoze reka twateye na James ihezagire James ikaze ku ijuru rya Amerika no muri Isanga. James uratwumva? James uri kuri atwumva? James uratwumva? James ndumva atari ko aratwumva ku kuri telefone ngira baramuco. James uratwumva? Uri kuri atwumvaga James turamumva yavuye ku murongo wa telefone. Hariho utwandikiye atubaza ngo tumubarize muganga iyo umwana agiye asamwe n'umuvyeyi afise ivyo bitereko ntangaruka bishobora kumutera ngo afise ivyo bivyimba ntangaruka ngo bishobora kumutera ku buzima bwiwe.
Ego birashoboka nkuko navuze biravana ivyo bivyimba aho biba bibi bwa mbere navuze hizi bashora kuja imbere muri kajya hadi mwana kurira y'imbora twahinda
yego
ize zimba riri nini bikaguma bija kugabanya uwo mwanya umwana jamwe birashobora yuko urumva hashoboka kuko adaragira inda zadira vaye kubera ico kizimba kiri imbere do we mu France avuzita faut que j'aille petit c'est-à-dire pas yo kesh kesh kubesha kizimba kiba kiri imbere ica gituma cagisha aho hantu mu bisanzwe hanyuma abandi batwara inda bafite ibyo bizimba si bose ni bake dobra tubona barakunda kuza baragira imisonga cyane kubera ico kizimba iyo hari mwinda kirakunda kuzakira inda imbere muri iki imbere hari ibintu bitari yakunda guhindagurika mu gifaransa bita inflammation bikaza biratera imisonga kuri mu dama kuri mu kenyeza afite imbaraga cyo kiba dore cyo batugurira abadama afite imbaraga afite nayo n'izo bizimba ko bishoboka ko azaza agira imisonga kenshi yari yagize imisonga kenshi irakwa kugira mu ibisaga inda yapfa kugira kuvayo cyo kituma kenshi abakenyezi bamwe si bose ku afite imbaraga bamwe dore tuzashyira mu bitaro kenshi kubera agize imisonga nishi mu nda cyo bani twagira tukaza turabaha imiti igabanya iyo misonga ucaho bibaruka
turafise n'uyundi mukunzi w'ijuru Amerika ku murongo wa telefone Marcel ikaze ku ijuru Amerika Marcel ego urakomeye uherere hehe
yeye ndi kigari mu Rwanda n'abasubirwanda basuhukije
ni docteur Deo Nukamazina ibujumbura mu Burundi muri kwa Kalede niyavurira
yego ndashaka kumubaza ikibazo kimwe gusa kubijyanye n'imbo n'imvano y'ibi bigimba hari abantu bayifata uko bitari ariko kutagira ubumenyi kuri byo bikaducanga batwebwe tubyumva dutyo tutize medicine hari abantu bavuga yuko umukobwa watinze kurongorwa umuntu wagize umwaku akabura uwo bubakanya hakiri kare agapfa uwo bashakanye by'umwihariko ku gitsina gore ngo iyo atongeye gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa se kurangura amabanga ye yubatse akazamuka akagera muri za santa sansenka ngo bishobora kuba nanone imvano yo kurwara ibyo bigimba muganga ese nibyo cyangwa n'abantu babitwaje yari ibyabo bakajya kubeshya abantu b'abagore
nako kabazo ufise
ni cyo nyine kuko ikintu kibizimba abantu bakivuga rumwe ko kibitera hari abazi ko kutarongorwa bishobora gutera ibizimba kurongorwa nabi n'ibindi nk'ibyo
urakoze Marcel aho mu Rwanda ugira umunsi mwiza
murakoze cyane namwe rero bityo
ego nuko muganga muhe umuco Marcel
ego numvise ikibazo ciwe ibirwa bagize igituma azumva hanza bacanga handi bavuga yuko abakobwa batarongoye cyangwa barongorwa bateze bagira izo zimba nuko ibirwa bagize basanze ko abakobwa barongorwa bateze basanga benshi bafite ibizimba mu bisanzwe sicyo gusa bahereye ko basanze ujya mu gihe wababikira murabona ababikira ko batarongorwa basanze benshi bagira izo bizimba cyo gituma baciye bavuga bati umukobwa yasebye kurongorwa cyangwa atarongowe basanga ibyo zimba kenshi biri muri uwo murwi wabo bahamba nayo niba aravuga ngo ni ukubera iki ni ukubera iki basanze muri uwo murwi nk'ababikira basanze muri uwo murwi hariho benshi bafite ibyo zimba baranze ku badame barongowe
kugira ngo yatomokewe ego
kuvuga ngo arise kurongorwa ngo adushakire ibizimba oya basanze muri uwo muntu si kwa bose ngo bacagire babigira oya nga muri uwo muntu basanze harimo benshi
nuko duce twakira n'uwitwa Trump ikaze ku ijuru ry'Amerika
ane mbanje gusuhuza umutumirwa mwadutumiriye radio ijwi ry'Amerika muraho
turakomeye ako kazina ni gwawe canke nako uyitirira
ya Trump w'iburere rwerere nanirihimba no kubera namufanye 2016 narindi nyuma y'ubwo yiyamamazaga mita niyita Trump w'iburere rwerere ndi Kigali mu Rwanda tumeze neza nta kibazo
ega akabazo kawe kwa muganga Deo twagutumiriye uno munsi
dogite muganga Deo ikibazo nshaka kumubaza iyi ndwara y'ibizimba njye natunguwe no kumva ngo ikizimba gishobora kuba gifite ibiro 15 nungurwa no kumva uriya uwo muri Tanzania ngo bamukuyemo ikizimba gipima ibiro 18 njyewe ntabwo nari nzi ko iriya ndwara iba igeze kuri urwo rwego nk'uko mwabikomojeho bamwe bajya bavuga ngo ngo wenda ngo ishobora guterwa ngo no kubangwa umuntu atagira amabanga y'abashakanye ariko ibyo byo bamaze kubisobanura ahubwo icyo mbaza iriya ngwara siyica ndabaza dogiteri iriya ngwara siyica ese n'abakobwa bakiri bato barayirwara cyangwa n'abantu bakuze
ariko Trump nawe icyo kibazo yacishe ntituza ku kigaruka ko reka gusa akuha umuco nimba hari ico ivyo bivyimba bishobora kwica ibindi uraza gusubira kuvyumviriza kuri web yacu urakoze
murakoze
ko muganga ijambo ni rwanyu hari aba abo ivyo bihute ivyo bivyimba bihitana
ego murakoze mwisanzwe ivyo bivyimba ntafi promo ndina ndivyica usahoni vyica no kurumva nko umuntu afiki kizimba kitimiro 18 cyari cyaruzuye mu nda yiwe cyaca gifonda amara cyaca kigiriki kubgacho na kibicica kumure nubwo bunini bwacu gituma gifisomba bihisonda ibimba byo mu nda bigatuma uwo muntu atamererwa neza mu kubaho kwiwe nayo kuvuga ngo sindrome irica ntiyica reka gusa irazana ibindi bigorana mu nda imaze kuba nini igasonda ibimba byo mu nda ikatera imisonga ikamugora aryamye ko ica kiba kinini n'andi kuvuga ngo irica ntiyica ingwara yica nka malaria cyangwa ikoya
mbe muganga hari hari ivyigwa birakoreka kumenya nimba ribangamira ababa mu gisagara ababa hagati mu gihugu ico cigo hari kirakoreka
ntabiravuga ariko uko tubona bifata bose tuvuga ngo mu gihugu hagati cyangwa mu gisagara ngo bifata oya bifata ico kimwe bose ku rugero rumwe
ego ndaza kubabwira mu kanya igituma narimbarira ku kabazo mugareka mbanze na Kire Gerard kugira sinda mutevye Gerard ikaze ku jugi America ego uherehega Gerard
ego n'ibindi kandi ndaha muri Kongo muri bibe mukaza nkamba muri komune gitanzwe n'abashaho kumwe banonda
akabazo kawe kwa muganga je kwa muganga dewe twagutumiriye
ndamugira kandi muganga
arakumva
ego mahoro
ego namuhoro n'igihe cyashaka kubaza ndo nashaka kubaza n'ikindi ndo nashaka kubaza kwijanye ni kibwo bikunze kandi gufata abantu b'abadamu
iki
bijye atakubata ku bijye bizimba byo mu nda bikunze gufata abadamu ariko bya kabazo kandi aho kari sahandi buri gihe ndiyumvira kubera iki bikunze gufata abantu bamu bisagara ariko abantu baba hagati mu gihugu bikunze kuba bibafata ikindi nacyo kubera iki kandi bikunze kuba byifata cyane abantu bakunze gukorera amasedariyeni
ariko urikura vyemeza mbwawo muganga araza kuko nkico ko bifata abo mu bisagara yaraheje kukidusigurira reka ahubwo aguha umuco ngo bifata abakorera abo mwakorera amasezerene ga muganga
oya ni bifata abakorera amasezerene bifata bose kumbure navyo ko bishata byo babazi ko bafite abo bagira amasezerene kwaze uno muganga aciye akabona kwera gatatu ndio no byo barundi kumza kazimba n'uwo mu bikumbura by'amasezerene sanga bashye batubona kubera amagacha bibazabona bagiye sezariyene ngo bagira izindi oya ubwo nacha babibona atabye bari bazabadamu
murakoze kuduha umuco narinda babwiye muganga mukanya ntindababwira igituma narinda babajije nti hari ivyigwa birakoreka ngo tumenye nimba bifata abaruguru canke aba mavile aba mu bisagara bitandukanye nuko hari abemeza sinzi ko hari ivyo canke atari ivyo muraduha ku muco ko ivyo bivyimba vyo mu gitereko ayo nyabavyiye mu Rwanda bishobora gufata abantu bivanye nuko bigenze ivyo bafungura ivyo banwa nimba badakora batanonora umubiri wabo ivyo vyo bari vyo batari vyo
ivyo ntavyo biravyemeza by'ukuri uko kuno bigenza ego murazi barya abantu banini barya badame barya abakenyezi banini banini bacha bagira ibinure byinshi barabonye yuko ibyo binure byinshi bishobora kuba nk'uko nosigura ashobora kuba ayo ma hormone imwe na zanga buravuga navuga estrogen bishobora kuba nyinshi kuri kubera ibyo binure ahenze birahe mu mubiri birahindura bikaja kuja mu mara muri izo hormone estrogen birashoboka ariko ni mbabari ariko ni babonye ubwo ufatane bwo hagati yawe ubwo bunini no kugira ibivyimba birashoboka kubera izo nka burubugura nyo ko dishobora banyishi kora abagore banini yarumva babe baye munini yo ifari kuno ufungura kumbore cyane iki ibyo birashoboka ariko twishara ko kabaza cyangwa ipoteze ngo novuka
ego hanyuma abahimiriza naho ngo kufungura neza bituma uvyirinda ngira babashaka kugaruka kuri ico cibinure mutubwiye ndabumva neza
Itaido byose na namugaza bavuga ngo rya neza umuntu ugire fido
ego
gusa kurya neza urumva kufungura neza bikingira ingwara nyinshi kutaba munini cyane kuko kuba munini cyane hizana izo nabura bugore kumure kuri abo babakeze banini banini bica bizana n'ibindi ariko ntawe cavuga ngo fungura neza kugira ngo ntugire ibizindi
Eko murakoze kuduha umuco turakirana na Saban Happy Saban ikaze ku jugu ya America no muri isanga
Eko murakoze
Eko uhererega Saban
Ndi mu Rwanda
Mu Rwanda kabazo kawe kwa muganga dewe twagutumiriye mu Burundi
Kwa muganga ndiho muri Kongo
Sabwe
Yes
Urikura twumva?
Yego ndikubumva.
Yego twagutumire muganga kugira ngo yishwe kubibazo bijanye n'ibivyimba bifatira mu gitereka ryo nyababyeyi ku bapfasoni n'abakobwa.
Yego. Cyo haza na bazaho kubijanye n'ibivyimba bifata muri nyababyeyi. Cyo nshaka kumenya wenda nk'iyo bibaye ngombwa umubyeyi akashyirwa kandi atwite. Bigenda gute muri make bigenda gute icyo ni icya mbere nyamubanza mukansubiza nkakomeza nkabaza shinzi
yego baza ica kabiri ubwira tugire ko tuvyandika byose tuvyandukurura byose sibyo
wenda mu gihe ngombwa nk'ikivugo we agategereza ko umubyeyi ageze igihe cyo kubyara ashobora kubyara abazwe
ashobora
kubura nk'umwana kubyara abazwe cyangwa nyuma yo kubyara abazwe bahita bamukura muri icyo kivyimba cyangwa se babanza gukora operation imwe indi operation bakayikora nyuma
yego Saba urakoze kurindire ku murongo wa telefone ndumva kure ahantu uri kuvuga usa nk'udashaka kuvuga cyane reka twubahe ibyo urimwo hama muganga kwishure urakoze Saba guma ku murongo muganga mu mwishure Saba
yego sinzi ko nakurikiye neza ikibazo cyane cya mbere sinzi ko yashatse kubaza yuko umukenyezi afite ikizimba akaba afite n'imbanyi ko atetse kubyara kuri sezariyene
yashaka ko Saba aracahari na gutomere Saba washatse kubaza ko iyo bigenda gute iyo bishitse ikizimba kikaba kirimo akakibona n'umwana arimo sivyo Saba ego
Ya basha abgasha kubga yuko kizimba wese akagirinda kuza kuri sezariyene o ibyo sivyo Icho kizimba huko navuze biravana huko kiba kiri biravana huko nuko kiba kingana Kwa kenyezi bafise imbanyi ama tukona kwa bafise ibizimba bito bito biri hejuru bitari hari ya umwana docha ari karavuka Huko navuze igitere ku kimeze nk'inkono ujya muno wawo ni hari umwana cyasoka hari yetu hari ya hejuru naho ibyo biri hariya hejuru nta kibazo bitera kiretse ari binini cyane birashobora kugorana iyo gidubisibitse ntibize neza igitereko ntikinyugute neza kugira gisohore umwana aho umuganga niwe afata ingingati ndabona ko ari kinini naho kiri hejuru kitari mu nzira umwana azocamo ariye reka afata ingingo kubera byava bimugora ko yibaruka kubera ibyo bise ntibizava bigenda neza ko igitereko cikoreye ikintu kinini nayo afite utuzimba dutoye turi hariya hejuru tutari munsi tuketegere hariya munsi umwana azocavuka ibyo nta sezerene n'ibikenewe kiretse hari iyindi mvo yotuye agirirwa sezariyene umuganga araraba iyo ari ibizimba bire hepfo yabona yuko umwana atazo hariya mu nzira umwana aca mwasohoka hanze aho acavuga ati uzokorwa kubera afite ibizimba bire hepfo izoba bitangira umwana ntarengane nayo ibindi biri hejuru bitari binini umukenyezi arashobora kubyara neza ata kibazo yasubiye kubaza yuko kumbure iyo babibonye nk'ibyo bariko baragira sezariye n'abacabona umugore afite akabyimba cyangwa ko acaba agakurayo n'ibyo bavuga yuko bidakeneye kucuka kurayo kubera hari ingaruka mbi ku mukenyezi ashobora guta amaraso menshi icyo gitereko kiba gifite imbanyi kiba cyuzuye amaraso menshi cyane ugiye kongera kukikura kwa ako kabyimba cyangwa n'ubyimba buri imbere arashobora gutabara so muri cyane bora gahaba bibi cyane no kumwita uso tuzima kuri mitereko mugangari kagira cesarien aratureka nibo radukurayo hariho kamwe kamwe nashobora kubona ati aka kariyari ya hanze y'igitereko kafashe yo gusanya akagodi gato kafashe akurashobora kugakata birakunda ariko ijya biyumva ku gitereko birabujije kubikora ko uri kugira cesarien
Saba watomo ikiwe ninyishu muganga deo aguhai?
Ego,
kurakodzo giru musimiza Saba? Ego, Saba hariho duche tukwa kila kuyundi mulongo wa telefone wa chumila gata ndatu waliko Innocent. Innocent ikaze kujugi Amerika?
Kachana kujugi Amerika.
Ego, uherelega Innocent.
Mu Burundi cyangwa cyo cyumba mu Kanyosha.
Mu Kanyosha akabazo kawe kwa muganga wacu twagutumiriye deo.
Njemba tukwashyizone cy'ikintu bifata abavyeyi bumwe bungereje. Cyo bari kwandika n'iki. None nta muti uhari wo kubikingira kugira ibyo bishimba ntibibafate. Amakandi cyabazo nagomba kubaza bavuze yuko icyemba gishobora gukinga ibiro cumi n'itanu
nk'iki Innocent wowe uri kubaza ibibazo byose
hoba hariho umuti wo kubifufaza kugira ntibibafate cyane ibyo bifite ingaruka mbi
Innocent uri kubaza ibibazo byose muganga deho yabajije turacase abantu benshi ku murongo wa telefone nitwo bigaruka ko reka tugutumire kuza gusura kumviriza kino kiganiro sivyo ga Innocent ego turakira ego urakoze turakira Emmanuela ikaze ku ijuru rya Amerika Emmanuela uratwumva Emmanuela yagi ariko turizira kwaza kumutugarukanira ikiganiro murumva ko turiko tuvugize wa fashion ariko nabashinga nahe bariko barabaza ari benshi abafashion turashaka ko namwebwe mu baza kugira ngo mushobore gutomokegwa kubibaraba muganga ni jewe noba ndiko ndumva nabi canke abaganga muri irinda kubaga utwo ivyo bivyimba kubera iki mu nikora ko ataco bitwara kenshi na kenshi nikora ko hari mu gihimba kigoye nikubera iki musa nk'abangira cyane iyo hageze kubivanamo bitarakwiza
amasatu kubaga cyangwa operation mu France burya bisingaruka mbi cyane ibyo twita mu France ama risque nakujya gushyira kuri izo ngaruka mbi umukenyezi ukamushyira kuri uko kubagwa kandi ubona bidakenewe kamba ingorane tukumusinziriza arashobora guherayo cyakabiri giye kumubaga akagira infection akagira eko infection ko bavuga mu France cyangwa mu kintu kuno yivuga ugasanga imugira ingaruka mbi imbere no kubyara ntasure kubyara kubera haje yaciye agira infection mu nda batuni ngo twari imbuto tuca tugara ibiki nico gituma uza gukora umuntu ubona yuko bikenewe by'ukuri n'ahandi bamugiye kumushira kuri izo ngaruka ngorane kumuradari tubabaze mugirira nabi cyane so gutinya kumukora ni ukwanka kuja kumukora bidakenewe mubaza bwa ta indication ko bavuga rero turabasigurira ego iyo mubwiye ko afitega fibroma acagira ubwoba ngo biki ngo bejeje muri kanseri nta bigo berekana yuko fibroma yagiye muri kanseri turatubabwira neza hanyuma tukabasigurira amakazi zaraza akurikirana araba ko ikura cyangwa idakura nyuma y'amezi atatu cyankane tugasaba mu cyo gipimo tukaraba ko yakuze cyangwa itakuze idakura tukamuhanura tukamufasha neza akaba amahoro
urakoze cyane yego reka dusubire twumve ko twovugisha Emmanuela ikaze ku ijuru rya Amerika Emmanuela uratwumva
yego ndawumva
uhererega Emmanuela sabwe uherere hehe mu rumonge akabazo kawe kwa muganga twagutumiriye akabazo kawe Emmanuela
okay. umuntu akora kugikingira akaza kanje nako bakora
urakoze Emmanuel ugira umunsi mwiza ngaha mu rumonge ego muganga muratubabarira ko twagoye amatwi yanyu ariko iyo tubonye abakenyezi ku ijuru ry'Amerika mu biganiro nk'ibi umenga tubonye imari kuko ntibakunda kuvuga mu cyane Emmanuel tubazo yabadije twatugarutse ko turaza kurana numero tumurungikire ikiganiro cyose mugatashura kuyumva kucumviriza mugabo agarutse ku kantu yavyitse cancer tekanda muhindukiriza kabazo ibyo bihute birashobora gutwara kuri cancer birashobora gutuma igitereko kibamo gutera cancer igitereko
ito fibro mko na vzee dula tusikula wa kenye zina hazigwa vile kana yuko ija mwini kanser chibuko ni wali gira wabona kwa ija mwini kanser o ya ala kandi kabzi mba ka kansera kuna uza kashona kuza kuitele kuna kone nika kechane aliki vzo si fibro mwini wake mwini kanser na kandi kabzi mba vishaka gusa wakita sarcom aliko ya tando kanya na fibro fibro mwini fibro na ni wali gira wabona ija mwini kanser
bara murabitandukanya byoroshe ko akoga utuvimba n'uvume gutuvimba n'utuvimba murazobona ko kakavimba gato kaba kanini kaba kigashobora kuba akazotwara kuri cancer murabitandukanya bikiri bito bikiri hasi
murabitandukanya neza namuje kwari na duke cyane urabitandukanya neza fibrom iraboneka ko ari fibrom yari fibrom na natiko yabirekana ko yagiye muri cancer
yego hanyuma utwo tuvimba mbega hari gihe twijana tuki nagomba mvuga ngo tukikorora tukivana mu gitereko twenyene tukiheza
ni gake kabisa tushobora kuyeza kubera iyo kamaze kuzana na kantu ni hagasununu mu bisanzwe no kuvuga bajya abantu bazidusununu tuza ku mubiri ni hagasununu kaza ku gitereko gakaba gato cyane kagakura gakaba kanini iyo twaje mu bisanzwe tugumako kuvuga kwiheza ngo turiheje kile tufashe umuti turashobora kuyonga ari umuti batera kugira ngo ka nyumura yafise uburyo buhambaye yari kinini ya cyane igice cyo muri Tanzania cya pima iyo 18 numbi hari imiti banza kumutera kakayonga kagaragara to cyane kugira byorohe kugakura kukabaza nawe no yihagaritse iyo miti kagitagisubira gukura ndetse kurushwa cyari kingana bwa mbere
murakoze cyane turakira na Jean-Pierre Chimana Jean-Pierre ikaze ku juge America no muri Sanga Jean-Pierre uratwumva? Jean-Pierre uratwumva? Jean-Pierre uri kuratwumva? Jean-Pierre ndumva ari ku murongo wa telefone ariko ntacyo ariko aravuga ari katumu hakanya muhinga bw'ijyo babasoye ba muturonderere hari uturungikiye akabazo muganga ashaka kumenya ngo ivyo bivyimba iyo bigize imana nk'ivyo biyonga ariko bikava ko bikagira iki igitereko iyo camaze kuba kinini kwera ikivyimba bakakivanamo igitereko kizosura kwiyunga kizosura kuba nka mbere ubutereko gwe ruzoguma riri runini kirabyibuha kironda cyane
eko yo ibizimba twa umuganga yabikuye ko giterekwe gishagisura gufata yanuze yacu ya kera cyagisura kuba gitoyi kwa kundi kiretse bisubiye kugaruka nande babikuye ko byose kirasubira kuyegeranya kikangana kwa kundi kwa kera
nuko ku ijuru ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacari mu kiganiro muri isanga tuno munsi muruva ko turiko turagaruka kuvyerekeye ibivyimba bifata abafasoni n'abakobwa mu bikaja mu gitereko hari hari nk'ivyigwa biko birakororeka kugira ngo imiti izoboneke batarinze guca mu vyo kubaga iyi bishongesha yoyo bite vyayo ga muganga
ego kumbere ni twabye cyane ku gitereko cyo kubivura navuze uko tubikora mu nakabibaga bikavayo ariko baba bafite uburyo hari imiti bashobora gukoresha kugira ngo kionge cyane n'igisubire kugira ubuzima kuko novuga kandi bafite uburyo hari imiti bakoresha bagatera mu mitsi ya mitsi kigaburira gishira amaraso bakayizibira urumva bumeze nk'ukimitse n'igisubire kubaho urumva
yego hanyuma ayo maraso muvuga mbega aba akivamwo na yava ko kiriko kirakomeretsa
cyane akantu kose kari mu mubiri karakura mu gukura kaba gafite amaraso yitse kagaburira gashira amaraso nuko navuze njya mugari kwa gari kwa sezeno ngiye kukiko kukibaga iyo mitsi ya gashira amaraso ira ikiva amaraso menshi cyane hari amaraso yiza muri cyo kizimba ikigaburira nacyo uko nacyo kiraba iyo mitsi rero iyo mitsi bagira ira kizibira iyo mi imitsi y'amaraso kigaburira ama kikaguma ngata ubuzima gisendeye kayonga
hari
koko kandi urumva no
we mubandanye
nta ubundi buti no kugura umuntu akagikurayo
yego iyo muvuga amaraso umuntu ari yumvira za nyomi ziri mu ngaruka zishobora guterwa n'ibyo bivimba byo ko umuntu yaramutse ava amaraso ashobora kugira indwara y'ikena ry'amaraso iyo ibyo bivimba byawe byinshi akava amaraso birashobora gutera anemi
iyo yagize ibyo bivimba cyane cyane biri imbere zegeranye na hadi mwana aja mu bisanzwe atagira byadukuja mu mihango akabona amaraso menshi cyane iyo amaraso menshi cyane rero agize aramutera nk'izo gukama amaraso kandi baratubibona kenshi biri no mu bituma nabyone kenshi nawo kitaba kirashika na za santimetero 8 iyo tubona aguma agira amaraso menshi akagira akabyimba kegereye indani hajya hakorerwa amaraso mu mihango aho naho ntitubasha kubikurayo nawo kitaba kirashika na santimetero 8 kugira ngo asubire kutarapfa ayo maraso murandi urashobora kumukwera kama ry'amaraso nabyumva si byiza
yego murafise ingene mubona ko akabyimba kazoba uruvyimba kugira ngo nimba ari gikira mu kivanemo hakiri kare mu gishonze hakiri kare hako kizorinda kuba kinini ga muganga canke ntiwigera umenya ubuzima bwacu ingene buzogenda buraba mubibona bigitangura
ukibonye ubwa mbere n'ubwo bizoba kinini cyane gito nicyo bituma navuze yuko ubonye ari gato katara ku izo santimetero umuha ikindi gihe azogarukira nyuma y'amezi atatu ushaka n'ugasubira ukaraba kuko ariko karakura ashaka kamwe kangana kwa kundi nandi ntushobora kuvuga ngo ndabonye iki nazi ko bizoba kingana kuko izo muganga ntadashobora kubona ariko ariko aracungera kuri uwo mwanya arabona ko gakura ashaka kadakura
reka twakire Pierre aragarutse ku murongo wa telefone Pierre kaze ku ijuru rya Amerika
Murakoze cyane.
Ego, uherere ga Pierre.
Aho bita inkunga mu murenge wa Fungu mu karere ka Rwamagana. Mu Rwanda.
Ego, akabazo kawe.
Niba nimaze kubona kuri Facebook ukuntu harimo kiriya kibazo cya biriya bibyimba n'uburemere biba bifite. Ibi kibazo ndibaza ni ese ko uburwayi bufata mu myanya y'imyibarukiro nk'uko tubivuga mu Rwanda. Kandi neza ko na kanseri nayo ijya ifata hariya muri biriya bice byo kororoka kandi n'ibimenyetso nk'uko biriya bizinga bisohora amaraso akomeye ibimenyetso bya kanseri y'inkondo y'umura na byo bishobora kujyamo ariya maraso ndetse n'ibintu by'ibirinzi bihumura nabi bivanze n'amaraso bitandukaniye hehe na biriya bibyimba cyangwa se byaba bifitanye isano ki kuko nabwo ni uburwayi bukunda kubyahaza abadamu n'abakobwa ugasanga nabyo biganirira
nabiugasanga
ni uburwayi ndetse iyo byageze kuri izo rugero bitakira
urakoze cyane go muganga akabazo ka Pierre katubareka bari ku musozera ko musa nk'abatanga ubutumwa byo kungena umuntu yomenye ivyo bivyimba akamenya ko yitura muganga icagira tugashire mu murongo wa impamba mutekere abatwumvirije
Kusa sino mishi kibazo ya wazijo mwunuze
ya yashaka kumenya ngo aho bitandukanira na vya bivyimba bindi vya kanseri ariko mwabigarutseko ari naco gituma tubabwiye tuti akajambo ka nyuma ku muri make munota umwe kuri ivyo bivyimba vyo mu gitereko ko bakahe ko bafasoni
yego murakoze cyane akajambo no vuga nkuko navuze ufite ubyimba bwa mbere ipotera ubwo abakenyezi benshi ko navuze nta kanseri y'ijambo gusa iyo akababariye ntibagire ubwoba kenshi yo kwitura muganga akaraba uko bimeze akamukurikirana kenshi hari benshi bashyika mu guca atamura n'imwe ihari byiza rero abakenyezi boraba muganga yagize ikibazo bumva bagira mu bijyanye n'ibyimba birondoka muganga akaraba ko ata kibazo gihari akibonye abonye akabyimba akagakurikirana akaraba kuzokorwa atarakuzokorwa n'izo mpande mbona nubaha cyane cyane bibatera ubwoba na kanseri y'ijamu muganga arabona we nyine ibikwiriye uwo mwitura akazubaha impanuro zikwiriye
murakoze cyane ego muganga deo ntukamazina mwakoze cyane kwitaba ubutumire bw'ijwi rya Amerika mujejwe mabanga menshi mwihwa Khaled arimo kuvura abapfasoni yabigeme mu bitandukanye ejo nitwabitura muzongere mutwitabe
ego murakoze tuzobitaba
ego nkibutsa ko mwanonosoye indwara zifatira muhimba vyirondoka mu rumujinecologue kuri Roi Khaled ahi Bujumbura mu Burundi Diane ni nahazo ni jewe nabategure nongera ndabashikiriza muri sanga yuno munsi yakoze nadi ataha na ba engineer babidi bari kumwe muhinga bw'ivyuma abaturungikiye amatelefone kugira ngo tubakure namwe bwe mwakoze kubana natwe muri kino kiganiro mushaka kongera gusanga kuri wezi 3 akaburungura jacu vewa akaburungu.com turongera jewe 12 mu makuru.